indundi culture amakuru mu kirundi
Tubaye mwiriwe tuwanikaze mu makuru radio indundi culture yabateguriye kuri uyu mugoro wo kuwa kane ni tariki ya 5 kwezi kwa ntwara 2026 haza kubagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira Hari umwigisha wo kwishyura shingiro rya mitakataka ari muri komine bubanza intara ya Bujumbura ari mu gasho k'inyamirama ahi bubanza kuva kuri wa mbere yafashwe yikekwa ko yashurashuje ku nguvu umunyeshuri wo kuri iryo shure inshuro irenga imwe abajeje intwaro n'abaranya gateka k'abana ahi bubanza basaba kunyabuna ko Yohanwa hakurikijwe amategeko ingendo yo gupfunga no kugumiza umwanya muremure mu busho abamenyesha makuru igiragaruka mu Burundi irashobora gutuma ishusho y'igihugu yonone kara mu makungu ni mu gihe Burundi aribwo buramutse umujyango umwe bwa Afrika uwo ni umwihwezo wa Jean-Claude Kavumbagu umwe mu bamenyesha makuru binararibonye guvubu ubuyobozi bw'intara butanyerera bumesha ko atamunyagihugu numwe azosubira kwakigwa mu biro by'abajejwe intwaro aterekanye agakarata ko kwivuriza ko yamara abanyagihugu unacane cane bo mu gace ka Rubaho muri komine Kayanza muri yo ntara nyene babona ko utwo dukarata two kwivuriza ko twogwizwa ku mavuriro bamwe mu barimyi bo muri zone muya ni mu komine mu kazi ntara ya Bujumbura bavuga ko bababazwa nuko imfumbire ihingurwa n'ishiramwe fomi iriko iragurishwa mu mazi y'ubudandarizo aho ikiro kimwe kigugwa hagati y'amafaranga 300 n'amafaranga 500 amafaranga y'amarundi y'amaruyobozi bwa zone muyira buvyamirira kure amakuru sa yagusa tubafite nandi namakuru agamwe bw'ivyuma nari na Maria Kaneza tyudone niyo yanzigamije kandi abashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba hamwiriwe mwanmeje kuvyumva mu ngiyo nkuru nkuru kumwigisha wo kwishura shingiro rya mitakataka ari muri komine bubanza intara ya Bujumbura ari mu gasho k'inyamirama bibubanza kuva kuri wa mbere akaba afashe yikeka ko yashurashujwe ku nguvu umunyeshure kuri iryo shure inshuro zirenga imwe kandi ubu akaba afise imbanya abajeje intwaro n'abandi nagateka k'abana bibubanza bari yamiriza ingeso yo kugoba izo baragiye bagasaba nyabuna ko Yohanwa hakurikije amategeko bibubanza mu ntara ya Bujumbura tukakura mugenzi wacu Alex Nkeshimana
afunzwe kuva ku munsi wa mbere umwigisha mukuru wo kwishura inshingiro rya mitakataka muri zone ya mitakataka muri komine ya Bubanza mu ntara ya Bujumbura yikekwa ko yashurashuje umunyeshuri yiga kuri iyo shuri afite imyaka 16 uyo mwana abavyeyi biwe akaba bavuga yuko afise ninda uwo muyobozi w'iyo shure inshingiro amenyesha yuko ivyo vyumvise aciye abaza abanyeshuri aho bagaragaje ko atamikwegano bahora bamubona ko n'uwo munyeshuri gihe baba bari mu ishure ngo ariko arigisha nk'uko tubishikirizwa n'urongoye zone ya mitakataka umwigisha ngo amatohoza bakoze yemeza yuko yoba yaramushurashuje ku kazi abandi banyeshuri atariho bari avuga yuko yoba atakoze ayo mabi kuri uwo mwana inshuro zirenga imwe ingendo yo kugoba izo baragiye urongoye zone akaba asaba yuko ubutungane bwoza burahana uwo wese byagaragaye yuko yakoze amabi imwe nayo nk'uko amategeko abitekanya kugira ngo biranduranwe n'imizi mu mashuri umwe mu baharanira agatakazi na mwari ubanza amenyesha yuko yabajije kumva ko hakiri abayezi bagoka kubaregwa bakagoba izo baragiye hasaba yuko boza barahanwa biboneka kwagiriwe n'icaha kugira ngo n'abandi bagire ico batinya kuri iyo shure ngo nta kabi nkako kari bwaherutse kuhavugwa nk'uko umuyobozi w'iyo shure rya mitakataka abimenyesha Alex Nkeshimana ubanza indundi kirekire
Alex Nkeshimana urakenu ingendo yo gupfunga no kugumiza umwanya muremure mu busho abamenyesha makuru igiragaruka mu Burundi ishobora gutuma ishusho y'igihugu yononekara mu makungu mu gihe uno munsi u Burundi aribwo buramutswa umujyango umwe bwa Afrika n'umwihwezo wa Jean-Claude Kavumbagu bagu umwe mu bamenyesha makuru binararibonye ni nyuma yirekugwa ryo kuri uyu wa gatatu yabamenyesha makuru bagenzi bacu Sandra Muhoza na Kenny Claude Nduwimana umenyesha makuru Jean-Claude Kavumbagu yamarashima ko bagenzi bacu ubu bidegembya agasaba ko amadosiye yabo yo kwihutishwa kugira ngo bidegembye burundu
nukuri ni intambwe kuko mu ntera amaze hafi imyaka 2 bakamurekura gataha muhira n'intambwe ariko byo bavyiza babarekuye bakigenga kuko mwisanzwe ntacu babarakoze Kini Claude Nduwimana wewe ibyiwe na Kamarama ariwo bari basangiye dosiye yari yararekuye hanyuma bari baramuciriye amezi 8 yo gupfa ariko yari amaze umwaka urenga apfunzwe ibyo n'ibintu mwisanzwe bitategereza ko mu gihugu c'amategeko bisa n'ivyo vya Sandra Muhoza ko Sandra Muhoza wewe bagomba bamwagiriza uraze ko yigeze gucirirwa gupfungwa amezi 21 bakamwagiriza ibiki ugasanga ariko aragabanya ibihano mugabo ni vyiza yuko barekuwe bagiye ahabona bagiye kwitegerezya nubwo ari ivy'agateganyo mugabo barasubiye mu mitango yabo ariko cyo babyiza leta cyangwa abacamanza babakurikiranye bagize neza bakabirikwa kuko ahantu bapfunga cyane bamenyesha makuru usanga ibyo bihugu babifata nabi bavuga ati ibihugu by'abantu abadiktatori intwaro z'igikenye kubera bapfunga bamenyesha makuru gusa n'ibintu ntaco bifasha ubutegetsi ahubwo birabwambika icyeyi nico gituma rero bari bakwiye kuraba neza ubundi Burundi niko butwara ubumwe bwa Afurika bishitse bakavuga ati bajya abantu batwaza ubukazo naho ari bo batwara Afurika isura y'igihugu iguma iri kuracafura
Jean Claude Kavumba guhakaba no menyesha makuru w'inararibonye turana tubabwira kwitegeko gyerekeye zimwe mu ngingo ziri mu gitabo kigenga amatongo mu Burundi uyu munsi tuvuga uko nye ni tongo ari kuriwe kuri koresha n'ivyo ari mu buza kutari koresha ibiri muri zo ngingo tubigona mu genzi wacu Udiro Nkejimana
muri cyo gice cya kabiri ikigabane cya mbere mu gace ka mbere kico gitabo c'amategeko kagenga amatongo mu Burundi havuga hanini kubirango kugira ububasha kwitongo nko mu ngingo za 16 na 17 havuga ko nyine itonga afise ububasha bwo kurikoresha ica shaka akagaba ubujakuzimu canke hejuru ryaryo mu gihe atarenza amategeko ariko aho hari ubujakuzimu canke hejuru yiwe hari uburebure adashobora kugaba kiretse afise inyungu zo kubibuza ukugaba igice c'itongo biraho uburenganzira abe no kugaba ibikirimwo hamwe n'ivyo nyine vyasizemwo nk'inyubako ashobora kwishura igiciro c'ivyo yagisizemwo akanahanwa bibaye ngombwa uwahoza ari nyene ibikoresho canke imirima ntashobora kubikuraho vyiyongeye nk'uko ingingo ya 20 bivuga iyo hari umuntu yasize inyubako canke imirima kwitongo ry'umubanyi atamotima mubabigiranye nyene ryo bishobora kumwegukira canke akabikuraho mu gihe ataco bimwononeye mu gihe abigiranye umutima mubi nyene itongo arasaba indishi no gusubiza itongo uko ryahora biri mu ngingo ya 21 y'ico gitabo c'amategeko agenga amatongo mu Burundi na ingingo ya 22 ivuga ko uronse ikintu kidashobora kwimugwa nk'itongo canke inzo ataburyajya akabimaramo imyaka 30 kuduga bica bimwegukira burundu ni mu gihe ukoresha itongo canke inzu mu buryo bw'ubugunge bidashobora kumwegukira naho kiringo c'imyaka irenga 30 corenga
Udiro Nkejimana ubuyobozi bw'intara ya Butanyerera bumenyesha ko atamunyagihugu n'umwe azosubira kwakigwa mu biro vy'abajeje intwaro aterekanya agakarata ko kwivuriza ko busigura ko ari mu ntumbero yo kubahiriza kwita amagara yabo yamara bamwe mu banyagihugu kurubaho muri komine Kayanza niyo ntara nyene babona ko ko dukarata to kwivuriza koko twogwizwa mu kumavuriro kugira ngo abadukeneye baturonke bitagoranye kumvo zuko bihora bishika hagahera nk'ukwezi kumwe canka kabiri izo karata zitabonetse aho muri komine ya Kayanza mu ntara Butanyerera twakora mwenzi wacu Jean Nahimana
nk'uko bamwe mu banyagihugu muri komine ya Kayanza babishikiriza gwikarata yo kwivuriza ko yafitiye akamaro kanini mu bijanye no gukingira amagara yabo Minani Bernadette wa mukenyezi w'imyaka 40 ntirambe ba Rosalia w'imyaka irenga 70 na Damian Butoyi y'imyaka 30 na badanda za makara imboga na butike aho bita ku rubaho mu gisagara ca Kayanza bamenyesha ko iyo barwaye canke barwaje baca bihutira kwa muganga kubera bafise ako gakarata bakamenyesha ko biborohera cane kuko barihisha amafaranga make ngaha bavuga ko bashima ingingo buramatari yo narabutanyira Victor Segasago aheruka gufata mu mpera z'ukwezi guheze ivuga ko atamunyagihugu azosubira kwakirwa mu biro by'abajeje intwaro ku rwego rwa zone cha rwa komine aterekanye agakarata ko kwivuriza ko canke ko ari mu ishirahamwe ryo kuvuzanya bagahamagara rero abo bose bataragura ko gakarata ko bonyaruka kuhagura kubera indwara zidasezerana kandi amagara aramaza seseka ntibayore ikindi ngo nuko iyo nk'umuntu agiye kwivuza atagafise arihisha amafaranga ijana ku ijana aho ngo bishika mbere umuntu akagurisha amatungo yiwe canke itongo kugira yigombore bagasaba ariko kuto dukarata twogwizwa kandi tukama tuboneka ku mavuriro yose ngo kuko bihora bishika abadukeneye bakatubura mbere n'amezi abiri canke arenga agahera bataraturonka twamenyeshe kwiyongingo buramata Victor Segasago avuga ko yayifashe mu ntumbero y'uguhamagarira abanyagihugu kwitaho na ntarya amagara yabo ngo naho bazogira ingufu zo gukora no kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyabo muri komine Kayanza n'intara ya Butanyerera Jean Nahimana kuri radio indundikirutire
Radio Indondi Culture.
Hadiyo ndundu kuitira makuru ya chana nanya kuisa chumi na ziwi ni minota mirongi vili ni ndukutu ya wanda ni zemugisata chuburi mni. Awa mwemu wali mnyomuli zone muhira komine mkazi nara ya Bujumbura vugako wawazu wako infumbi lihingu gwanishira mwefumi. Ilikira gulishwa mumazibu dandari za wanyagi hugu basigura kuyo infumbi le igulishwa mafuranga lia gatibi umbibitatu ni umbibitanu mumafuranga ya marundi. Baga sawa abajia junuwaro kugwanya ugoru danda za wago infumbi le kuko luteme uvu yobo zibiga zone muhira mbuga kwa tafumbi li danda za mumazibu dandari zo mbuga sigura kogu heru kagusuzuma muli chogiche awasanze mulayo mazu atafumbire iliyo mugenzo wachu ori vize kuizera ya kubitenga muli zone ya muhira.
Muli chogiche cha zone muhira wali mniba huwali doga kubo nifumbire wata ironso akandi wararisha mafarang ahabaki wazigituma murame umazu ya madanda rizibone kambere ikagulishwa kukiro mamwe mwoto wa yaze wongira waga sigura ko ivjaraga haze kuko amafarang igulishwa le hagati ebi humbi vitatu nibi humbi vitanaru murengira wafatie kuma mafaranga agafuko kifumbire kagugu
ntiyambari ngo bakurisa atwo sindavyemera kuberira zinde kandi ntaraza kuyibaza ngo numwe
kuma butike tugiye kwironza twashora kuyironka bivanye n'uburyo uwo muntu aba afise ikiro dushatugura bitanu arije mbona umenga ni menshi
muri butike bitanu ni yera ijya yirabura ni bitatu urabona batanga kuri 25 kiro kugo twarishye ibihumbi 33 kuyera 31 kuyirabura intuzi swagara ibihumbi bitanu wendi humva kubuhombye ubuguzi ibizindi
ikindi bavuga nuko iyo fumbire igurishwa mu kinyegero kuko atari uwo ari we wese bayigurira
ushitse baraguhakanira mu nyuma ubuze kumva ngo yarose aho bagatanga banyegeye tugiye kubaza gacho baduhakanira
genda kuturabaza aho kumagotisha nuko batabikubariye aho bazisuruza nuko ngira ngo bakumenye ntibabikubariye
mu gihe bavuga ko batazaho iyo fumbire abadandaza bayikura abo bari mitwavuganye babona ko abajeje intwaro ubufasha kubuza abayicuruza muri ayo mazi kuko bitareku
iyo bagurisha mu mabutike je sinzi yibiva gusa twebwe ko bisaba batware nyine tukababwira ati ifumbire nyine nakwiye kuboneka ariko bazimbure igitsiro kwahora tugura ko gisubire hasi
mu buyobozi bwa zone muhira komine mu kazi ntare ya Bujumbura buvuga ko bwaheruka gukora amasuzuma ariko bwasanze atafumbire igurisha mu mazi y'amadandarizo
ibikogwa turaheruka kubikora mbere twarazungurutse ku mabutike yose yo ngaha kuri centre ya Muyira turageda no kuri centre ya Pera turamanuka no mugweza hari ya muri Kavumu twarabuze ntayirikiracuruzwa aba bafise ako gatima ko gucuruza ifumbire dusaba ko abene gihugu batoyicuruza kuko baba bariko barakora ibitajanye n'amategeko ahubwo no kubandanya dukoresha amanama menshi ku mitumba no mu bucimbiri tubasigurira ko kizira kikaziririzwa gucuruza iyo fumbire ya leta
ifumbire ihingurwa n'ishyirahamwe fumi maze igihe kitari gite Kenya mu bice bitandukanye by'igihugu amakuru atangwa n'ubuyobozi bwa zone avuga ko amatona ane n'ibiro amajana 75 y'ifumbire yo mu bwoko bwa ir hamwe n'amatona 650 yo mu bwoko bwa imbura ariyo yaheruka gutangwa muri zone muhira komine mukaza intara ya Bujumbura kuva mu ndwi heze iyo fumbire kandi yariyo kuva mu gatasi
ide ni ku gihugu rigeze ku bice 45% kabivugwa n'urongo ibanki inkuru y'igihugu BRB Edouard Norma bigenda ko havuga ko iryo deni rikoreshwa mu migambi iterambere y'igihugu amesha ko leta y'u Burundi itegekanya n'ubu kubandanya gufata na yandi madeni kurikira urongo ibanki inkuru y'igihugu Edouard Norma bigenda ko
ari umugabo yagira umugambi adakoresheje deni ikibi nuko ideni warisaba utarikoresha ibintu byingira kamara rero ibi biharuro uko tuvyerekana rimwe na rimwe ngira ngo umuntu yozara bisigura kuko fata ideni twabonye ko ari ibice 45% vy'ubutunzi bwose mugabo ubwo butunzi dufata ubutunzi bw'umwaka mugabo iryo deni riri ku myaka 10 imyaka 20 none ugira ukoresha ubutunzi bw'umwaka umwe kugira ngo uri iryo deni nagira ukoresha n'ubutunzi buzoza mu myaka izoza kijya bita ratio dette PIB no kugira umuntu abereke yuko naho biba bimeze gucyo mu bisanzwe ntacyo biba bitwaye rero ideni rirakenegwa mbere batukuye no kuronda naye ari madeni kugira ngo tubaka ayo mabarabara kugira ngo tukore iyo yindi migambi y'iterambere icyo kimwe no mu nzu ha migambi turabizi hari gihe ugaba avugana n'umugore we watirega wowe genda usabe hariya nanjye usabe ngaha hanyuma turabe ko tworonka ingene turanguwe mugambi nivyo rero natwe turiko turagira n'ubushikirangazi bujeje ubutunzi turaje hamwe yagira ati mwebwe ni murondere hariya natwe turondere ngaha bira turabe ingene tworonka ayo mafaranga kugira ngo tushobore kurangura imigambi y'igihugu
kuri ivyo muhinga mu vy'ubutunzi n'uburongozi akaba no mwigisha wa kaminuza Diomede n'interetse amenyesha ko iyo hasabwa madeni menshi aheza kazobera umutwaro rwaruka rwo muri kazoza ariko abona ko leta yotangura kuri deni ryo hagati mu gihugu kugira ngo ibashe guhabwa yandi madeni na cane cane ayi banki nkuru y'isi yose ni banki ya Afrika ijejwe iterambere bade asaba kwa madeni afatwa n'igihugu ko yosigurirwa abanyagihugu
kibazo so kuvuga ngo gufata ideni ideni no kubaza ico iryo deni rigiye gukora abantu bame bibuka ko umuntu afashe ideni ababwiye ugwaruka ababwiye ko ari go ruzoririha muri kazoza kuko sanga ari deni rimwe rimwe rifata imyaka myinshi ugasanga mbere n'uwari fashe nta kimura ayo mabanga ntazi ningena yariha ugasanga ugwaruka ruje ruvutse nigo rugiye kuyariha ikindi umuntu yovuga ni uko leta yogerageza amadeni yo mu gihugu hagati ikayagabanya kuko amadeni yo mu gihugu hagati atuma amashira hamwe canke imiryango isaba amadeni mu mabanke no mu microfinance babura amafaranga canke ugasanga niyo bagiye kwaronka barabagora kuko babayahaye leta leta nayo ikabakumbure twavuze ko atari umudandaza mwiza canke umuentrepreneur mwiza kandi abarundi bagasugurwa cyane na cyane cyane ko utuzi yuko Burundi usanzwe bunaheranye cyane mbere ari naco gituma catumye nka banke mondiale niyo banke muri Afrika ubuye badaha amadeni Burundi bakabahasha na cyane usanga ubuye turonka imfashanyo imfashanyo nayo baduha amafaranga y'intica ntikize bikatunanira kubaka nk'aya mabarabara ndirona ko aya mabarabara menshi bujumbura ubu yabaye nabi kubera ata amafaranga divise
Dio Medi n'interetse akaba ari umuhinga mu by'ubutunzi n'uburongozi akaba ari kandi n'umwigisha wa kaminuza niwe turangije ko amakuru yacu ku isaha 12 n'iminota 34 nkengurukire mwese mwariko murayumviriza nkengurukire bagenzaje umwe cyo yatereye kugira amakuru aboneke nkengurukire kandi nari na Maria Kaneza mfaje mu muhinga bw'ivyuma Dio Donné niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze kubandanya mugira umugoro wa mwiza aho muherereye ariko amakuru naharangiye ibiganiro kuri Radio Indundu Culture birabandanya.